Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Mwiriwe nshuti bagenzi wa Radio Nzamba gateka kawe turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 mu kakara umwaka w'2023 turabahaye ikaze muri ano makuru agizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Hari umwigeme w'umunyeshuri afunzwe mu ntara ya Kirundo azira kuba yatabaje kubera umurezi wiwe yashaka kumusambanya. Abize amategeko bagatera ibyatsi ubucamanza babandanya kwiyambika ibara mu guca izangonda gonde. Harazindutse uruhagarara cyane cyane ku badandaza babujijwe akazi kabo, bategetswe kuja kwakira mutambukanye w'umukuru w'igihugu ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Kigabane ku isoko cy'uyu munsi muza gukurikirana ibijyanye n'ingingo y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ibuza abanyagihugu kugurisha amatungo yabo ku banyamahanga. Musangwe ikaze nidonido yana makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Ano makuru tuyahereye kuyajanye n'agateka kazi na muntu n'ubutungane. Umunyeshure Christelle Ndayishimiye yahora yiga kuri lise Mugendo muri komine Ntega intara ya Kirundo afungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi kuva kuri uyu wa kabiri. Yagirizwa kumena amabanga y'akazi. Umunyeshure yaheruka kwandika ikete y'ubutabaza avuga ingene abangamiwe n'umuyobozi w'iryo shure Oscar Nemeyimana yamusavye ko baryamana nawe aravyanka hitamwo guheba ishure. Uwo muyobozi akaba n'ubu yitegenja n'inkuru tubaza Janvier Habarugira.
Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 13 z'ukwindwi 2023 sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Kirundo yaremeje ko Christelle Ndayishimiye aguma afunzwe imwagiriza icaha co kumena amabanga y'akazi. Révélation du secret professionnel mu rurimi rw'Igifaransa acajanwa gufungirwa mu ibohero rikuru rya Ngozi. Abacamanza bo muri iyo sentare bari bashashe muri iyo ntayi icetse ni batatu: Ntisumbwa Benoit, Sikubwayo Jean Pierre na Nibizi Joel. Christelle Ndayishimiye yahora ari umunyeshure kuri lise kominale Mugendo yo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka Christelle Ndayishimiye yaranditse ikete ryo gutabaza avuga ko umutekano wiwe ubangamiwe n'umuyobozi w'ishure Oscar Nemeyimana. Christelle Ndayishimiye yavuga ko uwo muyobozi yadutse amwandikira ubutumwa akoresheje telefone yiwe amusaba ko bojyamana. Uyo munyeshure yaravyanse mu nyuma yavuye ahagarika amashure kubera amabi ariko arakoregwa nk'uko amakuru dukura kuri iryo shure abimenyesha. Amakuru dukura mu Kirundo avuga ko muri iyo minsi Oscar Nemeyimana yararengukijwe n'ibiro by'umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo. Icyo gihe Oscar Nemeyimana we yaremeje ko ariwe yanditse nyabutumwa asaba kuryamana na Christelle Ndayishimiye. Mu nyuma Christelle Ndayishimiye aho gutabagwa yarafashwe arafungwa. Ivyo ngo vyoba vyavuye kwiremenyanya ryo bajyakozwe na Oscar Nemeyimana afatanije na bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD mu ntumbero yo kuzimanganya icaha ca Oscar. Kwigengezo rya 30 z'ukwa gatandatu uyu mwaka Oscar Nemeyimana yarumvirijwe n'inyamiramabi mu Kirundo acarahagarikwa ajwanwa mu ihohero rikuru rya Kirundo. Abanyagihugu bo muri ntara ya Kirundo bagasaba irekugwa rya Christelle Ndayishimiye kuko ataco azira uretse ko yashize ahabona amabi yagira akoregwe n'uyo muyobozi w'ishure.
Nakamaramanza kubona abacamanza ba sentare ya Kirundo bafata ingingo y'ugufunga umunyeshure w'umukobwa yerekanye ingorane afise. Ivyo vyerekana ko ubutungane bw'Uburundi butazopfa buronse ubwinkenge na rimwe mu gihe buri mu kwaha k'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD. Bisigurwa na Janvier Bigirimana yanonosoye ibijanye n'amategeko asaba abajejwe ubutungane kurekura uwo mwigeme akidegenza kuko atakosa na rimwe yakoze, ahubwo uwo muyobozi agakurikiranwa ku vyo yagirizwa umviriza.
ikintu cy'ambere kibabaje ni ingene uwo mwana afungwa kandi ari we yitwaye tukabona yuko mu kwihuta kumufunga ashobora kuba hagiyemwo ukuboko k'uwo muyobozi w'ishuri yari karagirizwa shanka bari mu mgambo uri ku butegetsi tutibagiye n'abandi usanga bafise ico bafana shanka bahuriye ko n'uwo muyobozi w'ishuri twe tukibaza tuti uwo mwana nubwo byari gushika akaba yabesheye umuyobozi ntibyari kumvikana ingene ubutungane aba yabwituye hama ho gutangura ngo bakore amatohoza kuri wa muyobozi bakaca basimbira kuri uwo mwana akariwe bafunga ikindi naco gira kabiri icaha catumye bamufunga nk'uko biri muri ingingo ya sentare bavuga yuko bamufunze ngo kubera yoba yahunyanze ibijanye n'amategeko akingira amabanga bari mu makete byo bita mu gifaransa secret professionnel bisigura yuko n'akamabanga y'akazi bisigura yuko ibijanye n'amabanga y'akazi uwo mwana ntibishobora kumufata kuko ntasanzwe hariho amabanga y'akazi yategezwa kubika mu gitabo mpanavyaha bavuga yuko abantu bashobora gufatwa nuko bahunyanze iby'amabanga y'akazi n'abantu bafise akazi bakora n'abantu bafise ayo mabanga bategezwa kubika bisigura yuko iyo ngingo y'iyo sentare kuri ico kintu yamurenganije cyane uwo mwana ntiyashobora gufungirwa ibyo bita secret professionnel nta mabanga y'akazi yahunyanze si umukozi wa leta si umukozi nta bintu by'akazi ajejwe bisigura yuko kuri ico kintu bamurenganije cyane ikigira kabiri ntivyumvikana ingene uwitwariwe ubwa mbere w'umuyobozi w'ishuri yatumye uwo mwana kumbure aho ibishuri kubera yariko agomba kumusambanya uno munsi uwo muyobozi yidegembye uwo mwana yagiye kwitwara akaba ari we afunzwe turazi yuko ubutungane kenshi bukunda gukoreshwa n'ari umugambo uri ku butegetsi twibaza yuko bishoboka ko uwo muyobozi yoba ari umuntu yakoresheje igikenye n'inguvu ahabwa n'uko bari mu mugambo uri ku butegetsi tugasaba rero yuko ahubwo ubutungane n'abajejwe indero mu gihugu bukwikebuka uwo mwana bakamukura mu gasho hama ubutungane bugakora
mu gisata c'imibano naho umugabo w'imyaka 39 azwi ku izina rya Habonimana Focaso ku musozi Kavumu na komine Kayanza aherutse gusinzikarizwa amagara n'umugore wiwe mu ndwi iheze mu kumuhotora igitsina kuri uno wa gatandatu yashikanywe mu kigo Seruka aho agiye kuvurizwa ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo gufatana mu nda bukaba ari bwo bwiye gukurikiranira hafi ivuzwa ry'uwo mugabo akaba yashikanywe muri ico kigo inyuma yaho hari haciye imisatu ibitaro bikuru vya Kayanza bisohoye urupapuro rumurungika kwivuriza mu gisagara ca Bujumbura ido nido na Pierre Gahungu
uwo mugabo Focaso Habonimana yahora agwariye mu bitaro bikuru vya Kayanza amagara yiwe ntiyifashe neza muri kino gihe kuko agoma ava urudaca amaraso mu gitina intandaro ikaba ari uko mu ndwi iheze umugore yamuhotoye igitina mu gihe bariko barashwana nk'uko we nyine avyivugira naho biruko abajejwe intwaro ubona barongoye ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango bavuga ko ivyo uwo mugabo arimwo ari ukwigwaza ngo ahubwo ari we yasinzikarije umugore wiwe amagara mu gihe ariko uwo mugore wewe ari muhira bakabona ko ari ukwigwaza kandi ko nanoneho iyo ndwara yo kuva amaraso n'amashira mu gitsina yarayisanganywe ku bwabo ngo karakaryo ko kugira ntakurikirane n'ubutungane ari nacyo gituma aho yaragwariye yaracunzwe n'abapolisi ngo ntahave abaca mu ryahumwe naho rero abo babivuga gutyo ku munsi wa kane niho ibitaro bikuru vya Kayanza yarasanzwe agwariyemwo vyasohora urupapuro rumurungika kuvurizwa mu gisagara ca Bujumbura ubwo nago rwari rwanditse ko yuko hari umutsi wo mu gitsina wacitse kuri uyu wa gatandatu rero niho yashikanwa mu kigo Seruka kiri mu gisagara ca Bujumbura abifashijwemo n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo gufatana mu nda n'ishirahamwe CNDH ishami ryo mu ntara z'uburaruko rijejwe gateka kazi na muntu hamwe n'ishirahamwe umugabo mu gahinda riharanira gateka k'abagabo
inzamba
Hajiwe inzamba gateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya kuri uno wa gatandatu mu gatondo imirimo yose cyane cyane iyo mu budandaje yahagaritswe abantu bakaba basabwa guhagarika iyo mirimo kugira ngo baje ku kibuga c'indege ca Bujumbura kwakira umutambukanyi umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye atashavuye mu rugendo mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyidogo ikaba yabaye nyinshi mu badandaza batari bake bavuga ko bahahombeye byinshi. Iyi nkuru tuyibaze Bonfils Niyongera.
Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu amasoko n'amabutike byavyugwaye hose mu gisagara cha Bujumbura, abadandaza bose bari bategetswe kuja kwakira umupfasoni mukuru w'igihugu Angeline Ndabubaha Ndayishimiye, aho yaratahutse avuye mu rugendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaronkeye agashimwe nk'umuntaranira ineza abanyagihugu. Abanyagihugu basabwa kuja ku mabarabara kuva ku gihugu cacu indege cha Bujumbura gushaka kwimba cyo mukuru w'igihugu, ariko abadandaza bamwe bamwe bavuga ko batumva ingene batwawe ku nguvu, bakidoga bavuga ko bahombeye byinshi.
Ujye atashe mu muryango wiwe, atashe mu gihugu ciwe, rero simbona ngene umunyagihugu aza guhohoterwa ngo aje gutegera. Niyihe nyungu wa munyagihugu ariko arabironkeramo? Nuruhombo yugaye botike yiwe, yugaye gafutaria yiwe, nibintu biteye isoni na kamara mazi. Mu gihugu kirimo demokarasi, mu gihe harimo demokarasi nuko umunyagihugu yokora agakora ikintu kivuye mu mutima wiwe kitari mu gahato.
Abadandaza basaba leta kudatwaza umukazo ikabareka bagakora akazi kabo bisanzuye.
Niyubahirize amategeko agenga igihugu cyacu cy'u Burundi. Umurundi yishire yizane mu viwe no mu biwe, mwituze ntangere. Mu gihe atari karahungabanya umutekano w'umunyagihugu w'icankuriya, abeho mwituze, kuko leta y'u Burundi ariyo imaze guhohotera umunyagihugu, imucura ikimucuranura, imujyana mu bintu bitagira ikimazi. Igihugu cy'u Burundi kiba kikiri mu ngorane.
Mwamenya ko ibikorwa by'ayo masoko n'amabutike byahagaze gushika mu masaha indwi y'umurango.
Arakoze Bonfils Niyongere mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi. Tugaruka ku ngingo y'ukubuza abanyagihugu kugurisha amatongo ku banyamahanga yavuzwe n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu. Ku isoko mugishikirizwa na Emilio Nibasumba.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu aheruka kubuza abanyagihugu bo mu Rumonge kugurisha amatongo ku banyamahanga. Abize amategeko babivuga ko iyiki iyo ngingo ifise ingaruka iyihe ku banyagihugu no ku gihugu. Kaze mu kiganiro ku isoko cyo kuwa 15 mukakaro mu 2023 mushikirizwa na Emile Nibasumba. Haraheze indwi hari ku munsi wa gatanu umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yari yagendeye komine Bugarama ari kumwe n'abandi bashikiranganji bane. Martin Niteretse yabwiye abanyagihugu kwata wemerewe gusubira kugurisha itongo ku munyamahanga.
Ari ingeso yadutse mu karere ka Rumonge kandi kuri bitradera kunyengera tukiya irwa muragurisha amatongo yose muhereza abanyamahanga biguri ndose bintu ndesha uwabisinye gusa ndamuruka muri abanyamahanga nabaje kubaye iyo bajije intwaro cyane cyane mugurishe muzosa muja ko mbona baruto bakamakoti iyo muzosubira muzosa muja ubu twese twoja muri uwo mugambi wo kugurisha n'abanyamahanga. Burundi buzosubira kwitwa Burundi cyane mwabugurishije bwose kubera umuntu aho w'amafaranga kwegeranya amafaranga mugabo dutubwene igihugu utuja murasonyera iyo muzosa muja ndabiye ntababeshe amafaranga murayaronka kanezerwa mugabo igihugu mukibuze mugitaka byose bizaba bihagaze. Abantu rero ko ibyo bintu byo gukunda amafaranga cyane mu bihebe.
Jeremy Minani arongo uyu mugambwe RDB akaba yarize n'amategeko avuga ko ingingo zihonyanga ibwirizwa shingiro atakibanza byategerezwa guhabwa.
Ingingo y'umushikiranganje yo kubuza abantu abanyamahanga kugura amazu cyangwa amatongo mu Burundi n'ingingo ishiye kubere n'amategeko kubera ko ibwirizwa shingiro ryacu rinasigura neza yuko abarundi bafise uburenganzira bwo kugira amatungo no kuyakoresha icyo bashatse. Kugira amatungo rero bisigura yuko ufite uburenganzira bwo kugurisha amatungo ku muntu wese ushaka. Ubwirira abanyagihugu ati murafite amatungo mugabo ntimushobora kuyagurisha ku banyamahanga ubugabanije ubwo burenganzira bafite ku matungo yabo. Ibyo rero ntibirekora ibwirizwa shingiro. Yaba umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yiyumvira cyane yagomba kwibuka yuko hari abanyamahanga bafite amatungo mu Burundi bafite n'amazu mbega utubibaka. Mbega utabibatse uca usigura gute ko abanyamahanga bamwe bafite uburenganzira bwo kugira amazu n'amatongo abandi nabo badafite uburenganzira bwo kubigira. Yaba umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yari azi urubibe kuburenganzira afise bw'ubasha afise aho bugera iki cyumviro nyere kugishikiriza ku mugaragaro kuko ni nkingingo aba yafashe iki cyumviro aho yari kugishikiriza umukuru w'igihugu hamukuru w'igihugu karaba ko kibereye umukuru w'igihugu abonye kibereye akacikiza n'amashinga mateka akaciga hamwe cyakigira itegeko liba itegeko rero niho rica ryubahizwa n'abanyagihugu naye ubundi byumviro by'abashikiranganji b'umukuru w'igihugu ntacyo biba bimaze iyo biciye ku bintu n'ibyo nshingiro izi ngingo zari zanditse cyangwa izo ku muntu waziba zafashwe n'abashikiranganji zigiye imbere ya sentare ujejwe cya zigirwa impfangusa iyo ziciye ku biri n'ibyo izo nshingiro eka mbere zirashobora no gutuma abazifashe bakurwa mu buzi aha iratangaje kubona umushikiranganji nk'aho hagati mu gihugu akiri mu kazi inyuma y'ingingo afata akazitangaza bigaragara ko zishyiye ku biri n'amategeko twafatira nk'ingingo yo kubuza abanyamahanga kugura amazu cyangwa amatongo mu Burundi twafatira kandi ku ingingo yo aherutse gufata yuko atamwana se atazwi azosubira kwandikwa mu bitabo by'abana bavutse mu bugi kuko kigendera ku mategeko ikintu kitaburijwe n'amategeko kiracemewe ntushaka kwiyandukiza ngo uzane ibintu bivuye mu mutwe wawe ngo bihindure amategeko
kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio Inzamba na television Renaissance Jeremy Minani abona kwiyongingo ishobora kugira ingaruka mbi ku butunzi be no kwishusho y'igihugu
twashaka twibuse umukuru w'igihugu n'abashinganje biwe kambere n'abakozi ba leta bose yuko mwene izi ngingo bafata keshi na keshi keretse yuko zihisura mbi igihugu agira mbere n'ingaruka mbi ku gihugu na cyane cyane ku butunzi bw'igihugu kuko nk'ingingo yo kubuza abanyamahanga kugura amazu n'amatungo isigura yuko hari abanyamahanga benshi batazashobora kuzana imitahe mu Burundi kubera ko mushobora kujana umutahe mu gihugu utarekure kuhatungira amatungo kuhagura inzu cyangwa kuhagura itungo nshobora gushinga uruganda mu gihugu utarekure kugura inzu cyangwa kuhagura itungo rero izi ngingo ku by'ukuri biramaramaje kubona aba bantu bazifata ntibakugwe mu kazi n'ababashize mu mabanga basi ntibafashe ntibagifate n'akanya ko kuzikosora wabwira abanyagihugu yuko ibyo babwiwe atari byo
ingingo ya 36 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kuganza ivyiwe bimwegukira nta ushobora kwakwa ubwo burenganzira kiretse ku neza y'igihugu kubyaguzwe bikongera bigategekanywa n'amategeko kandi abanje gushumbushwa bikwiye kiretse iyo ari ugukurikiza urubanza rwabaye ntabanduka ingingo ya 59 nayo ivuga ko umunyamahanga wese aba mu Burundi ategerezwa gukingirwa mu buzima bwiwe no mu matungo yiwe nk'uko ibwirizwa ribitegekanya aha akabari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa 15 mu kakaro mu 2023 mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye mwese mwaduteza biri naho ubuta
cyari ikiganiro ku isoko
barakoze bagenzi bacu baduteguriye ikigabane ku isoko uyu ni wa mwanya w'ugukwirikira bimwe mu byanditswe mu binyamakuru tukabishikirizwa na Eddie Claude nini nahazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kaze mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri no ndwi cyatangurire kuri SOS Media canditse kubwoba urangwa mu banyagihugu bo muri commune Kayogoro mu ntara ya Makamba ubwo bwoba butegwa n'imimenyerezo ya gisirikare ikogwa n'ugaruka rw'imonera kure z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD iyo mimenyerezo ikogwa mu masaha y'ijoro hagati ya saa 9 na saa 10 z'ubucagucagu ku misozi yose iyo muri zone Reveriane ndi kuri yo avukamwo iravugwamwo iyo myimenyerezo ubwo ba rero ni bwinshi mu banyagihugu babona ko yoba ijanye na rusansuma iheruka gukogwa n'uwo mugambwe rusansuma yagiriwe abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu makomine yose agize intara ya Makamba abanyagihugu bagasaba ko iyo myimenyerezo yohagarara amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri no ndwi tuyabandanirize kuri iwacu kivuga ingorane zizoshikira abahora ari abakozi ba leta baheruka kurungikwa mu karuhuko k'izabukuru kubakwije imyaka 60 y'amavuko iyo ngingo bayimenyeshejwe imbere y'umunsi umwe kugira ngo ije mu ngiro kana amategeko y'akazi ategekanya ko bayimenyeshwa imbere y'umwaka. Iwacu kiratanga akarero ku bakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi bashika amajana 3 bakuwe mu kazi kubera iyo myaka, mu gihe bari biteze gukukuruka bashikanye imyaka 65 nk'uko byahora bavuga ko ari akarenganyo kandi agateka kabo kahotewe. Bavuga ko bitagiye kuborohera kubaho na cyane cyane ko harimo abafashe utudeni mu mabanki atandukanye. Imbere y'uko dusozera no makuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri Nondwi ku Burundi, tuvuga inkuru yanditswe na Burundi Eko, icyo kinyamakuru kivuga ko ingorane abagendana ubumuga bahura nazo mu buzima bwabo bwa misi yose, inyubako zitandukanye ntizisunga ingorane zabo kandi ngo birabagora gushikiriza ivyumviro vyabo. Igihe bari mu birori byo kuroswa impapuro z'umutsindo vyatanzwe n'ikigo Betseld ku banyeshuri 42 bigishijwe kwandika ururimi rw'abatavuga, bamwe muri bo barashikirije zimwe mu ngorane bahura nazo, ni nko kutamenya ibivugwa kubatumva no kutamenya gutandukanya ibintu n'ibindi kubatabona. Burongoye ico kigo Yohan Daniel Mugisha yavuze ko abo bagendana ubumuga bafise uburenganzira bwo koroherezwa mu buzima bwabo nk'abandi banyagihugu, asaba ko boshigwa mu nzego zifata ingingo. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri Nondwi Eddie Claude na bashikirije, ndabifurize kuranirwa aho muri hose naho kwa gatandatu za.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Imbere yo gusozera aya makuru, mukurikire agakino k'umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka, agakino tunywere mu gakuzo.
Tunywere mu gakuzo n'agakino mutegurirwa n'amashirahamwe rigiteka na Movement Inamahoro. Kagashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.
Dekura!
Dusozera no makuru mwakoze mwibye mwese mwadukurikiye. Josine Kaze nije nariko ndabashikiriza nkabandabikebanuye naho ubutaha.